VOA. Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri. Ndabashuhuje cyane mwiriwe mu kanya n'ikiganiro muri Sanga, turavuga ku masezerano y'amahoro yarusha. Ni mu kanya rero ntimutangwe. Gusa mbere yaho Frederic Nkundikije agiye kutugezaho amakuru muri make avuga mu Burundi. Fred.
Urakoze Thomas, mwaramutse neza nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, inshamake y'amakuru avugwa mu Burundi. Ihuriro ry'ababuze ababo n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1992 basaba inama nshingamateka na nkengu z'amateka by'u Burundi kwemeza mu mategeko ko ubwicanyi bwakorewe Abahutu hariho nyabwoko. Basaba leta nayo kubaha ikibanza cyo kubakamwo icibutso cyo ku rwego rw'igihugu cy'ababo. Umukuru nk'ubwo rwego, mukuru rwego mpuzamakungu ya Frederic Nzeyimana, avuga ko mu Burundi hari ibibanza igihumbi bihambwemwo Abahutu mu binogo icarimwe Fosse Commune mu Gifaransa. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yakurikanye inkuru. Eloge, abategetsi barongoye inama nshingamateka na nkengu z'amateka bavuga iki ku byo basabwa?
Gushika ubu ntituramenya icyo bavuga, ariko nibaza ko ibyo byose bazobyiga neza. Ubona ko n'umukuru w'inama nshingamateka ari mu mpfuzi mu bantu bagize impfubyi n'ubwo bwicanyi bwo mu mwaka w'1972. Hanyuma uyu munsi mu kiganiro bahamenyesha makuru abakuru b'iryo huriro ry'ababuze ababo n'abakozwe ko n'ubwicanyi bw'72 bakaba bamenyesheje na cyane cyane yuko kukwibuka atari inzigo y'akazikira nk'uko ari ababyiyumvira, kandi bacabasaba yuko ata abantu bofatira mu kivunga ngo ubwoko ubu n'ubu bwarishe, ariko batanze amazina y'abategetsi bamwe bariho icyo gihe yuko ubutungane bwoheza bugakora uwakoze cyaha agakubitwa intaye mu gahanga, kugira ngo ababuze ababo naho batozuka baheze bamenye ababiciye.
Leta yoyo hari icyo iravuga ku byo isabwa?
Oya, gushika ubu leta ntakira sikiriza kubyo basabye kuko babisabye uyu munsi.
Hari haraheze imyaka irenga 44 ishika 44 donc ihonya bwo kuri baye. Umushyira ntaye Frederic aravuga icatumye ivyo bintu bisabwa muri iki gihe.
Ego, avuga ko mu bisanzwe bisabwa iki gihe kuko abantu bari mu bwoba kandi batashobora kubisaba, kuko abatwara icyo gihe ari urukurikirane rw'abari barakoze ibyo bintu kandi bari bakiri mu mabanga. Akavuga kandi yuko abantu bumva bari mu bwoba batashobora guheza ngo basabe ibyo bintu. Acavuga kandi ko iyi yabaye inshuro ya mbere habaye itunganywa ryo kwibuka ubwicanyi bwagizwe mu gihumbi kimwe 1972, bikazokorwa ibikorwa nk'ibyo kandi mu bihugu bya Canada n'Ubufaransa kuri uyu wa gatanu, kuko ni Bujumbura niho hazoba ibikorwa byo kwibuka bitandukanye.
Tugusabe ubandanye ukurikirana iyo nkuru. Iyi nkuru ivugwa mu Burundi ni inkuru ivuga ko abantu batatu barimwo umusirikare yari mu karuhuko baraye bakomerekejwe na grenade yatewe ku mutumba wa Kagege muri komine Busini. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze, atubwira ukuntu ibintu byifashe. Abateye iyo grenade bo barafatwa gushika ubu?
Ego Freddy, hafashwe abantu babiri bikekwa kuba aribo bateye iyo grenade, ubu bakaba bari mu minwe y'inzego z'umutekano z'igipolisi muri komine ya Busoni.
Haraheze iminsi itari mike havugwa ibitero vya grenade muri iyo ntara. Izo grenade, ivyo bitero bifise intumbero iyihe mwihweje ibitohozwa?
Ego, hashikizwa ibintu bitandukanye bivanye n'igitero kiba cyabaye ku gitero cy'uno munsi. Mu gipolisi bavuga yuko icyo gitero gishobora kuba gifitanye isano n'amatati ari mu miryango, ndetse baravuga yuko ayo matati ashobora kuba afatiye cyane ku bintu bijyanye n'amatongo, kubera hari imanza zari zigize iminsi zivugwa mu miryango yabo bakomerekejwe n'iyo grenade.
Jean Bosco, nawe tugusabe ubandanye utohoza iyo nkuru mu makuru yacu yo mu gihe kiza. Turagusaba uduhe amakuru arambuye. Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri isanga biteganijwe ko abarundi bongera guhurira mu biganiro Arusha muri Tanzania. Nyamara basanzwe bafite amasezerano y'amahoro no kubanwanisha yatewe ko igikumu ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 8 mu 2000 na leta y'u Burundi inama nshingamateka y'u Burundi n'imigambwe 17 icyo gihe harimo na CNDD FDD yo yari tarabaho hari abakuru b'ibihugu na guverinoma 9 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye waoyu wa icyo gihe yaje gusimburwa na Union Africaine n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Francophonie. Ayo masezerano yo mu 2000 agizwe n'ibice bikuru 5. Igice gikuru cya mbere kivuga ku nkomoko y'amatati y'abarundi, ingorane zihonya bwoko no gukumirana hamwe n'umuti wabyo. Igice gikuru cya kabiri kivuga ku ntwaro rusangi n'intwaro ibereye. Igice gikuru cya gatatu kivuga ku mahoro n'umutekano kuri bose. Igice gikuru cya kane kivuga gusanura ibyangiritse n'iterambere, no kuvuga iby'iterambere byose. Ni ukuvuga rero mu Kinyarwanda babyita gusana ibyangiritse noneho n'iterambere. None igice cya gatanu gikuru kivuga ku byemezo by'ikurikizwa ry'aya masezerano. Aya masezerano arimo kandi n'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'imfata kibanza y'u Burundi n'umuhari CNDD FDD yo mu 2003, kuko CNDD FDD yavutse nimba nibuka neza mu 2001. Aya masezerano rero yarusha akaba arimo n'ingene urwego rw'igipolisi cy'igihugu n'inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano zitunganywa. Ariko se ibi byose ko bisa naho ari byiza, niki kitagenze neza ku buryo ubu ngubu b'Abarundi hashize imyaka ubu ngubu rero 16 bagomba kongera gusubira Arusha nanone? Nibyo tugiye kuganiraho twifashishije umushyitsi mukuru Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parsem, ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, Mudi France. Faustin, muraho murakomeye?
Eh, turakomeye Thomas.
Amakuru yandi?
Ni meza cyane.
Ye, ibi rero aya masezerano mwera yasesenguye bihagije. Noneho dusubiye kuri kirya gice cya mbere muri biriya bitanu bikuru kivuga ko inkomoko y'amatati y'Abarundi ari iyi.
Ibara ke mwico gice kigabane cyambere baravuga neza ko inkomoko y'amatati y'u Burundi ubwambere ko ari amatati ya politiki mugabo yafatira ku biramo kubaca basanga rero muri kahise hari harabaye ikumirana byabana bariya bica bituma rero kumirana abamoko mu Burundi yinubana hama bikaba biriko biratera intambara zidashira bamwe bimvira ngo bohonya abandi bakira ubwoba ngo bohona hanyuma tusanga rero kubicukiye kwera abantu abandi batari bwaganire hakamu mwikekano w'amaho wo gukumira no kugira uravye kuva u Burundi bwikukiye ibyagiye birashika 65 72 88 91 na 93 n'ahandi aho rero baca banati ibyo byose ingwane Burundi naho ihagaze nyamuku.
Hanyuma rero mu magambo make ngerageje kubivuga mu magambo make nkuko muyivuze, nibyo koko baravuga ko icya mbere indyane zihagaze cyane cyane kuvya politiki zikaba zishingiye ku ruhara rukomeye cyane ku moko, izo nizo zikomeye cyane cyane. Icya kabiri imishamirano ifatiye ku bibanza mu ntwaro z'igihugu kugira bashikire ubutegetsi canke bagumane ivyo vyicaro canke babitsimbataremwo. None se nk'ubu ngo abantu bashaka kugera ku butegetsi byaragarutse kugira ngo noneho abarundi bagombe gusubira mu biganiro?
Urumva muri ico gihe batinde baravuga bati burya rero naho bifatira ku moko canke nyene no kuri ibyo bya politiki, baratinde baravuga ati haro n'ikindi kizana intambara mu gihugu cy'uno ngaha mu Burundi, intwari ibereye muri rusangi, kuko n'umuntu arashobora ko ari muri ubwoko ariko ara koresha ubutegetsi ugasanga aho hoteli nabo basangiye ubwoko cyangwa basangiye n'intara cyangwa bati basanga intwari ibereye muri rusangi ingene idagate akazi na muntu bigenda ingene abantu bashobora kubisikana ku butegetsi bati basanga n'ibyo byose birafite uruhara na cyane cyane kwa cavuga bati nuko rero kugira bigende neza yuko niho bazanye bijya bintu bya demokarasi bavuga ati twifuza yuko uko bigenda kose na bijya z'amamanda niho bazatamu bati bizotangura iki gihe bishikira iki gihe kugira noneho abarundi bagenda bazabatangira ubutegetsi ku rugero rurerure umwanya uzobukurikira inyuma y'isinywa ry'ayo masezerano.
None se niki kitagenze neza mu ijambo rimwe mbere yuko duha umwanya abanyagihugu kugira ngo muganire? Faustin Ndikumana, mu magambo make cyane, mwebwe mubona ari iki kitagenze neza muri ayo masezerano?
Ikitagenze neza ubwa mbere mu masezerano kuva gisinywa, urabona niyo yategeza kuzana amahoro mu Burundi, kuko turetse ibyo twagerageje kuvuga hari ibintu by'ingirakamaro amasezerano yari yavyaye, n'ibiwumva vyigabangana ry'ubutegetsi hagati y'amoko, abakenyezi vyari vyaheje gutomugwa, baragenda baratunganya ivyerekeye igisirikare c'Uburundi ingene bizogenda, ivuze vy'intwaro navuze ndatuvuga leta y'Uburundi n'amashingamateka ingene se nabizogenda, ingene muntwari rya administration bizogenda, igisirikare c'Uburundi ingene kitegeza gucangwa bakacivamwo bose, niho hati ndahaza naziya n'urya mubwi mwumva ngo ukuri no kurekuriranira urya wose ufatira ku masezerano y'Arusha, bijya wumva ibintu bijya mwumva ibyama by'umugwi ujejwe iby'amatongo ingene ari byarateye ingorane muri kahise ingene bazobisubiramo kugira abarenganijwe barenganwe, ibyo byose byafatira kuri ayo masezerano y'Arusha. Ariko rero munyuma rero niho watwagiye kubona yuko ayo masezerano abantu batayigishije ngo bamenye ikirimo,
ni ukuvuga abanyagihugu
abanyagihugu ntibigeze bayamenya, bita appropriation citoyenne. Nta leta yigeze ivuga ati reka tubwire abanyagihugu aya masezerano icyo agamije, icyiza zaniye abarundi, icimaze kubashikana ko ningene buyashigikira, ningene buyiyumvamwo nagateka azaniye igihugu. Ivyo ntibyo abantu bagumye gutyo umva ngo hari amasezerano yasinywe mugaguma mu ipapuro heje. Ikindi cya kabiri kimwe bita ama mekanizme de suivi ngene aja mu ngiro, nico nyene nticagiye mbere kijaho hari ico bitumugwi ari kujaho ukuraba ingene azaraja mu ngiro ukazokama waratanze ivyiyumviro vy'ingene azuzabarara bati mbega amasezerano ariko araja mu ngiro. Hariho n'ikintu bita kuzabarara yuko bugiye barara yuko interpretation, ni ukuvuga ibiri muri ayo masezerano ingene vyanditse. Hanyuma rero urabona n'irya tariki twayasinyiye ko yibaye usanga igenda gutya abantu bakibuka ati hari ikintu abarundi basezeranye, hanyuma ugasanga nta n'umunsi uhari wo kwibuka ati amasezerano y'Arusha ariya twasinyiye itariki tugume tuyibuka, ndetse ugasanga n'abajya ba mediateur bajya bamandira badufashije nabo nyine ugasanga nta cyo tugiye oro mu bindi bihugu nk'ikintu nk'ico ni ikintu abanyagihugu bagumbatse bakavuga ati ko twari twaragirana ingorane, ubu tukaba tumaze gushika hano turonka intumbero yo gusubiza hamwe. Nico gituma dutegereza kubaka ibimenyetso tukigisha urwaruka rukamya ruti mbega amahoro mu Burundi yagarutse kubera iki, yagarutse bigenze gute kugira turonka agahengwe bakayiyumvamo. Niho rero byacu bituma ibyo byose byo kugira hagize agahaze kabaye baca haba uhagarara bari gusanga rero bihejeje bikagabanuka, urumva ari amasezerano ingaha anya abantu batayazi cyane ngo bayiyumvemo ngo bamenye iki yarimo bico bibingorane.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, dufite abantu batangiye gutegereza kugira ngo muganire. Uwa mbere ni Minani, wiriwe
mahoro?
Iyo radio yawe iri kuvuga cyane yigabanye, ndumva ijwi ryanjye ringarukira. Yego, hari ikibazo ufite?
Yewe ikibazo mfise. Ngena mankunda kubona abantu benshi cyane bose ni ibisagara abantu bakunda gupfa, sinzi ingorane nyene abantu sinzi ko abantu bojya ku kiganiro nyene abantu leta y'u Burundi ikajya n'abantu bakagira ibyegeranyo bakumvikana.
Hari ikibazo ufite se ku masezerano yo mu 2000?
Yo mu 2000?
Aya mbere ubungubu ariho
n'abantu mu 2000 bose kuva mu 2000 bagumye abantu bapfa. bibiri na gatatu bose mbona n'abantu bose baguma bapfa nyene gose gushika n'iki gihe abantu baguma bapfata n'ego none leta y'Uburundi yo reba abantu bakaja hamwe nyene bakumvikana ibihagararo byo kwicana abantu mu Burundi bakabihera
Minani urakoze
yego tane gose
noneho duhamagara Nshimira Imana Nshimira Imana wiriwe
wiriwe neza
ikibazo
yego nakuramukije Thomas
yego mera
yego nafose ndi kumana na muramukije
yego
yego kugitegerezo kiwanje
mm.
Sha kuvuga ku byerekeye ibiganiro
yego ariko turi ku masezerano yarusha mu 2000 ibiganiro yego bizaza
yego shasha kuvuga ku masezerano
eh
kuko turabye ngaha kucambere turabye amasezerano yarusha ubu babeshi bamwe bamwe hari ariko banka kuyubahiriza
mhm
icyo no saba leta y'u Burundi
mhm
nabo nabo bari basinarede
mhm
bakwiye kumvikana bakajya hamwe bakagira ibiganiro bimeze neza kuko twebwe abarundi dushaka ibiganiro bimeze neza ntidushaka ibintu by'intambara kuko turabye inambara twebwe twaramaze kwisezerera kuko nibarabe kumwene bumvikana
yego urakoze cyane
kibazo kukindi jambo kurindi kugira twebwe ibiganiro bigende neza kuko batagiye mu biganiro urabona ko natwe tuzoba turiko turaja mu bintu by'intambara nyine turiko turapa nabo bidorera ngaho nyene ngaho
Nshimirima urakoze urakoze cyane reka duhe n'umwanya nabandi duhamagara noneho ntaganwa wiriwe
akize mwiri waneza
ikibazo cyawe
ikibazo cyanje nagira abantu ndamutse mutumire
yego arakumva
yego foste ndamukurikirana cyane amategeko yaba amasezerano yarushya arabikusoma tukabyumviriza nashaka kumubaza rero ibikurikira ko amategeko amasezerano yarusha yaseranguye neza yasomye bihagije wasaka n'ibyiza shingiro nagira mbaze abashatse gutembagaza ubutegetsi bo babisunze ingingo ya kangahe mu masezerano yarusha
ye urakoze
hanyuma ndakoya nibaza ko iyo habaye ikosa umuntu agakora uwakoze ikosa ubona agakora irindi yego se niba zako numva inteko itasobanutse neza niya hari amasentare yibaza kuba ari gucamwa kugira ngo ibibazo byabo bije mu buryo
uravuga bari abashatse gutembagaza se ubutegetsi
ego rero nashaka kumenya ko mu byiza shingiro byo babirimo nuko biri mu masezerano yarusha yuko agize kitagenda neza bashobora kwihagira ubutegetsi bakabufata uko bashatse nicyo nashaka kubaza umutumire
ye arakumva kandi Foster hita umusubiza
urumva mbere hoho mu masezerano yarushaho ubwo nyene yaramasezerano aje gutorera inyishu yabe ni byo gufata ubutegetsi ku nguvu kuko amasezerano yarushaho yashigikira demokrasi isesuye kandi ikingira bose ikingira inyungu za bose ihagaze mu kubisikana ku butegetsi mu bintu byose by'ubuzima bw'igihugu no mu gusangira iby'igihugu urumva yaramasezerano yarushaho ibyiza shingiro ntibishobora kuza bishigikira abayifatira ubutegetsi ku nguvu ahubwo icumu ntavuga bati ibyo bibaye abantu baravuga bati gufata ubutegetsi ku nguvu ntibabiciye amategeko kandi birumvikana abantu baza gusubira kwibwira bati mbega none kwe twari twabari bari basinyira amasezerano ni igiki cyatumye ngo basubiye mu ngendo za kera zotuma ibyo biba bagaheza rero bagaca abantu basesanura bakaraba ati mbega hari ikintu kitariko kirubahiza ku buryo tubona yange ndisa n'igomba kugaruka mu bisanzwe nico umuntu acahagarara ko nayo amasezerano yarusha ntagambwe ntashobora gushigikira gufata ubutegetsi ku nguvu cyanke ibyiza shingiro ngo ryandike ngo abantu bafite ubutegetsi ku nguvu ahantu ahubwo baza kuraba igituma ingendo nk'iba yagarutse igihe nabo ariko nabo bafashe ubutegetsi baba bashatse gufata ubutegetsi ku nguvu bumvaga ngo bashaka gusigarukira amasezerano yarusha muri cyo gucuma gute none bigenze gute amasezerano yatiriganye yagize gute ahanini nico je marakiba gihabaye mugabo amasezerano yarusha ubwayo yaje gutorera inyishu nyine ingorane zo gufata ubutegetsi ku nguvu naco gituma inzego z'umutekano zari zasubiwemwo naco gituma ivyerekeye igipolisi nyine bikora hose amasezerano yarusha arabivuga naco gituma mu vyerekeye ingene byanze z'umutekano ibaza amasezerano ya Arusha aragiye no kwerekana ingene zinzego z'umutekano izinzego kwita za documentation ingene zikora uko bari baravye na kera zitwa site bari baravye na kera ingene izo nzego zakora nabo gasanga ziriko zirahohotera abantu ziriko zifata abantu zibagiriza ngo bashaka kugira amafude tugasanga nibiki hanyuma aravuga ati n'izi nzego mu Burundi bwiza bugendera ku masezerano ya Arusha zokora neza gutya kugira gatya kazi na muntu muri rusangi bishobore kwiyongera nico gituma rero amasezerano yashanagara muhumuze nyo vanga abantu ngo bafashe ushaka gufata ubutegetsi nguvu ngo bakurikije amateka y'amasezerano ya Arusha
none harukuntu se harukuntu amasezerano ateganya ko bashobora guhanwa uburyo bashobora guhanwamo ingene bashobora guhanwamo
uya amasezerano ntategura ibyo guhana abarundi basezerana ingene bazobana bagasezerana ingene bazobana ingene bazosangira iby'ubutegetsi intwaro rusange bazabarimo ingene izogenda izo nzego ingene zizokora hama bagaheza rero bakabisinya bagashaza ramwe biza biragenda mu ngiro ahubwo icagiye guhara neza nuko kuntu abantu batabandanije bayasigura abanyagihugu ngo amenye ibiyarimwo urabona n'umunyagihugu ariko barabaza Thomas ubona ko benshi bomengwa ayo masezerano ntibaramenya neza ikiringo bagomba ngo abantu ngo amasezerano yarusha ariko arahaze cyane kandi n'umubyo twamye dusaba twari tuvuga tuse ifuko abantu bigisha bakamenya igituma aya masezerano yabaye n'akamaro n'akarusho yazaniye Burundi mu by'umutekano
ibyo nibyabaye kandi ababishyizeho abashyize umukono kuri aya masezerano abatewe igikumu bari babyiyemeje muri ayo masezerano ko bagiye kuyigisha abanyagihugu kuyasobanura abanyagihugu kuki batabikoze kuki batabikoze
Aure tugize iminsi nyine dushaka twaratanguye ivyigwa bene ivyo ko duhera kubishikiriza dushaka kurakura kubera iki ayo masezerano atabananyije yigishwa abanyagihugu kandi bari baravyanditse bari baremeje gushiraho n'umugwi wo kuzuraraba ingene yoja mu ngiro ko kuvya ukuri ayo masezerano yarazariye akarusho abarundi ha mu by'umutekano no gusangira ubutegetsi
Radio Ijwi rya Amerika mu kino n'ikinyarwanda n'iki kitagenze neza mu masezerano ya Arusha yo mu 2000 yo kunwanisha abarundi no kubaha amahoro nibyo turimo tuganiraho na Foster Ndikumana uyobora Parsem ishirahamwe riharamagarira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashike kwiterambere rirama noneho duhamagara Nkunzimana wiriwe ikibazo cyawe
kibazo cyanje nagomba ntangure gushimira uwo mutumire kukigora gitashaza kadusigurira nagiranda mubaze hagati ya guverinema hari ni nabo bagerageje gutemera ubutegetsi nabahe boba bakoze ikosa rikomeye kindi kibazo amasezerano ya Arusha ni ikintu gikomeye twayarose tiyacumukuriye none ni niki yo hanura yireta yacu kugira ngo isubize ibintu mu buryo uko naho boja mu biganiro twifuza yuko yofudika twifuza yuko yogumaho kuko niyo yatuzaniye amahoro
Nkunzi murakoze cyane yego na Bizimana arategereje kuri telefone Bizima wiriwe
neza
ikibazo cyawe
yego John Bizimana Evariste ndabakwende ngaha mu cibitoke cha Rugombo hanyuma jewe ahani nisi kibazo ahubwo yari nyunganizi ifatiye kuri ayo masezerano ya Arusha nk'uko uwo mutumirwa Foster Ndikumana yari karabisigura turabona neza ko abarundi muri rusange ntitwayatahuye urabye ayo masezerano ya Arusha icyo mbona kugira ngo abarundi tube twari gushobora kuyatahura ni uko bari kuyahindura mu rurimi rw'ikirundi abanyagihugu bato benshi batahura
ariko yanditse no mu kirundi
mu kirundi sabanyagihugu benshi bayaronse kuko na Foster Ndikumana arabizi naho duga mu mitumba nta barundi nka 20% bakubwira biri muri ayo masezerano
nyamara Bizima aya masezerano ari mu kirundi tuvuge ngurugero ari mu gitabo cy'amategeko ashingirwaho mu Burundi
yego
mu kirundi rwose aranditse
ariko icyo ndiko ndavuga arashobora kuba ari mu kirundi mugabo ntihabaye kuyigisha bihagije ngo abantu bose bashobore kuyaronka ntacambuga rero ko byashitse igihe nyuma y'imyaka 16 indyane zikaba zarasubiye kwaduka bakaba nk'uko tubyumva bariko barimbira gusubira ya Arusha tubasaba ko icyo bokurayo bene kugisezerana boca baze bakagisugurira umurundi muto kugira ngo ejo ntihazoza abandi bafatira ku ibyo bizaba byumvikanywe umuntu mbere kugira ngo bahungabanye umutekano nibyo
ye bizi murakoze Egide nawe turi kumwe kuri telefone Egide wiriwe
mwiriwe Thomas
ikibazo cyawe
ndamukiriza umutumire
arakumva rwose
ego kanini ya mu masezerano y'Arusha y'2020 bari bavye nta na kimwe kitari cyashizweko gusa mu Burundi dufite ingwane yo kutubahiriza amategeko
yego komeza
icyo mbona recho gwaniko ko nivyo biganiro nuko boganira kubahiriza amategeko kwa rikose
yego
kubahiriza iryo bwirizwa singiro rihari nyene
yego
hama bakaku ivyo bakaca bagarukira n'ubuturiko mu kuvuga bakubahiriza bakagarukana umutekano n'impunzi zigahunguka hama amahoro akaza mu Burundi
yeji durakoze
murakoze namwe ku gihugu cy'Amerika
Faustin Nkunzimana Bizimana na Egide rero wabasubiza iki?
Nkunzimana sho no vugura bona ubwa mbere ingwane zabaye mu Burundi zahe ku matati ya politique amatati ajanye no kuvyerekeye ibizwa shingira ingene bamwe bagyumva n'ingene abandi bagyumva bifatiye mbe no kuri amasezerano y'Arusha uko burya usomye ibizwa shingiro ry'u Burundi urabona neza yuko yakuye vyose ibintu mu masezerano nta na kimwe burya masezerano y'Arusha batari bavuze iby'ubutungane ingene inzego zitandukanye ingene demokarasi ikora byose hajya birimo nuko abantu batarayasoma neza bihereye kuri izo mpari za politiki rero impari za politiki zariho hanyuma bitinda biza nabyo byabashatse gutembagaza ubutegetsi ariko rero ibyo kuza ku byo kuvuga ngo makosa ngo uyu n'uyu naza kwa nazo umuntu twahagara kuvuga ibyo ari byo byose iyo bavuze ngo kudeta bavuga yuko ibyo byose ibitaciye mu mategeko ibyo ni bintu ahantu hose bivuga mugabo igikomeye ni uko abarundi bari barasezeranye ni ukumenya ati none izo kuta zigarutse kubera iki ubwo abarundi aho basezerano barashikanye ubwo nta gahaze kabandanije bagaheza rero bakicara ntibakabona neza bakabicora ubundi iyo hari mpari za politiki maramuna za inyo yafikiye navuga ati ibyo gufata ubutegetsi ku nguvu bita kuba bisezereye nuko bimeze mugabo igihambaye uravuga ati yego naho bavuga ati ibyo gufata ubutegetsi ku nguvu ntiyabiciye amategeko mugabo kubera iki bigira bigakwe mbega n'ubu twufatiye ntumbere kugira tubisezerere burundu twukuriki kugira twiyamasiza asubira dufashe kwingeso nk'ibintu habende bitazosubira gushika nimera kwa cyo gikuru kandi cyo kitosha kidufashe ikigira kabiri yavuze ati kwa banyina batayeze batayigishijwe nubwo yanabaye intellectuel benshi abo bize Thomas nabo nyine si benshi bayazi kuko ntigeze agirirwa ico no kwita kampanye ni kuri mu gihugu utagize effort wegene ugende kwera ukurikirana nk'iby'igihugu yasomo bone neza ibirimo si benshi base no banye politiki bamwe hari usanga bamwe batagira ko hari gihora wumva nk'abashaka kuvuga ati ngo amasezerano y'Arusha ngo namagaburanya magusa oro amasezerano asa namagaburanya amasezerano y'Arusha ahira mu gutorera inyishu kibazo c'ikumi na cyari carabaye mu gihugu akazana ibyo bintu bya comité de reconciliation akazana ibyo by'intwari bire nyine bitegeza kugenda wo byari ibintu abarundi bakeneye kera none hari igihe usanga niyo mvuga ihindi ikavuga ngo hageze gutanga ubuzingo bakurikiza amasezerano y'Arusha n'uvuga amasezerano y'Arusha bose usanga baguma bagira kw'akantu baguma bayibuka ko igikenewe n'uko abantu basubira bakayumva kumwe bakavuga ati n'abari mu biganiro bati mbega dusubire tuyabone tuyasome bari hamwe muri ibyo biganiro kuko je ndazi neza inyishu yose y'ingwane y'u Burundi niyiri naho bugenda bagasubira bagasoma kuva ku rupapuro rwa mbere gusha ku rwa nyuma nta na kimwe kitari imwe muri ziriya nkingi ziteye haba mu bya politiki intwari ibereye n'iby'iterambere nabyo kwabishyitse ko wabyumvise muri kigabane berekana ingene byo fata intumbero urumva nuvuga yuko abarundi twoba bavyita kurodera ubuhoro tufise mu kwaha hanyuma ica gatatu avuze we ngo kubahiriza amategeko yego iyo ngeso mu Burundi irahari sinzi abanyapolitiki badutwara kwero ngo isirahari yuko ibintu byinshi usanga byanditse mugabo mu kushaka kubishyira mu ngiro ugasanga barakwega amaguru ibitabo birandikwa ayo majyana y'Arusha turayafise turetse n'ibyo hari ibindi bitabo bivuga ibisha bibana birori by'intwari ibereye by'amastrategi nationale de bonne gouvernance hari iby'amavision twani ugasanga ibintu byinshi by'intumbero nziza mugabo biraryamye ntawe ubizi ntawe uzi ikirimwo ugacumira n'ubwo gwaruka cyane cyane ruko rurakora kuvuga ati mbega gwaruka gugu ruziko kazoza ka kazogenda gute urumva igihe rero dufite ingeso yuko ivyo twandika cha tubishira matiriware ntituvyumva kamaro bidufitiye ngo tubishire mu ngiro karacahaze kandi iyo ngendo vraiment irahari muri igihugu cy'u Burundi natwe turayibona twamakiriko turasemerera ngo abantu bahimbire kuko kwandika ibitabo bizaja kubika abaje atakamaro bibiheza ngo bitumarire urumva binagahaze cyane gakomeye muri iki gihugu cy'u Burundi cyo nacemezwa weji davuze niyo mpanuro boyiha kuko naho boza gusezerana bakagaruka ngaha anyi intwari gumigenda kwa kundi byiterambere bisubira inyuma ukudusezerana mu mwengo washaka gutashira mu ndurukanyo n'ingorane
ese nkubwo ubwo ko haba hari inzego z'ubutungane y'amategeko ari aho ngaho mu bitabo gusa bagafungirana hariya mu dusanduku izo nzego ntacyo zishobora gukora
iriganizo nzego ubwazo nyene ni yarusha bari bazihaye intumbero nyene zizogenda izo nzego z'ubutungane kugira zikore neza uko zategeza gukora baravye muri kahisi naho nyene barazinenza ariko ati no mu byatu n'igihugu cyo n'ikigingorane harimo ibyerekeye ubutungane reka tubugorore ku buryo n'umunyepolitika zatazarabyitwaza mu guhohotera abandi cyane mu kubukoresha ku nyungu ziwe urumva rero muri ico gihe niho tusanga rero bavuga ati dufate n'ubwo butungane rero tubihe intumbero naho uraca abaje bitabo bindi vyaje bikavuga n'ubutungane bwokora mbere harabaye n'inama rukokoma ikomeye cyane bita etage de la justice ikavuga byinshi mu byohinduka mugo tusanga hageze gutangura kuvuga ati bije mu ngiro ugasanga byagoranye ugasanga na raporo dutangura kugira bije mu ngiro biriko biragorana naho rero ahantu barundi bakwiye gukosora sinzi ko hari abarashobora yuko gushira mu ngiro za reforme zimwe zimwe bitwara inyungu zabo mugaba hanini hose harakenewe leadership ubuyobozi nyine bugutegereza kugumva yuko ivyo bintu bisaba amahinduka izo reforme kugira igihugu cy'u Burundi kinana gitere imbere kibe stable birakenewe cyane
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda amasezerano yarushaye mu bihumbi bibiri kuki atakunze indya neza ikagaruka mu Burundi none ubu ngubu bakaba basubiye nanone mu biganiro Arusha izo ngorane zabaye muri aya masezerano nizo tugerageza gusobanukirwa na Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parsem kuri telefone hari Mugisha Mugisha wiriwe ikibazo cyawe
ikibazo cyanze nataka kuvuga ku bijyanye n'ibyo biganiro
watubanze turusobanukirwa amasezerano yo mu bihumbi bibiri
amasezerano yo mu bihumbi bibiri n'icyo
nobizaza niki kitagenze
ingene byagenze nuko mbona ntiyakurikizwa kuko iyakurikizwa izindi zari gusubira kuhaba na cyane cyane zenda simikira ku bijyanye n'ugwaruka niba ayo masezerano nenda yarahabaye hariho ikavuga kugwaruka muga ugwaruka nta kintu na kimwe kigeze rukoregwa cyangwa ngo rusigurirwe turabe ingene ruzokwifata muri icyo gihe bariko barashyira na application y'ibyo byavuye Arusha
Mugisha urakoze
yego namwe murakoze
noneho mboni ngaruye wiriwe ikibazo cyawe
n'ejo nashaka kubaza kwa masezerano
yego
nuko je tudikisange numva yuko muri aya masezerano arimo yuko umukuru w'igihugu atwara manda zibiri yiterewe n'abanyagihugu no kuvuga imyaka cumi ariko leta yo ikavuga ko mu 2025 umukuru w'igihugu atatowe n'abanyagihugu ndashaka rero umutumira adusobanurire adusigure neza icyo leta yisunze kugira ibone ko itarenze aya masezerano adusigure kandi n'icyatumye abashatse gusembagaza ubutegetsi babona ko
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Faustin
Mugisha we yavuze ati gusigura kugwaruka nibyo amasomo yashobye ndwaruka ntiruyazi yarakwiye kuba mbere ndetse nka zirya za civisme yigishwa mu ma ecole secondaire mu ma université bakababwira ati nyabuna kugira nabo nyene umunsi bazoshingwa amabanga bamenye ko hari ikintu abarundi basezeranye bategereza kuza barisunga ni ikintu gikomeye cyane yuko igihugu cy'u Burundi kidatwagwa uko umuntu abyumva mu mutwe igihugu cy'u Burundi kidaza gutwagwa gifatira ku masezerano abarundi basinyiranye akomeye cyane kuko mu gihugu usanga hari abantu babanari hariho abitwa inkehwa n'abanyamwishi ugasanga inyungu zabo zose ziraheze zigakingirwa. Icyo rero ni ikintu gikomeye kuko no guhakarura nk'umunyeshuri afite imyaka 20 ubu Thomas afite imyaka 20, 22, 23 nini ageze ku university ariko araheza university mu gusa usanga amasezerano yarusha yasinywe agifite nk'imyaka 4, 5, 6, 7 nacyo yarazi n'abari bashize imyaka 12, 15 bari bakiri bato cyane ntayo bazi ugasanga rero umuntu ashika imyaka 30, 35 agiye gushingwa amabanga ya leta agiye gukora ibi n'ibi n'ibi atazi kaze ko nyine kaje kazana amahoro mu gihugu n'amasezerano ategeza kuzaragenga iby'intwaro atafatira ko n'ibyo by'ibyirizwa shingiro icaka bya yavuze bya jamamanda nyine bijya muri atiko byateye impari nyinshi bamwe bakabibona uku bamwe kuko amasezerano yarusha yaravuga nyine ko ari amamanda 2010 babitwara mu ibyirizwa shingiro bamwe bakacavuga ngo imanda ya mbere ngo yatowe n'abanyagihugu bigasha bizana impari nyinshi cyane ikintu cyazanye impari nyinshi cyane kitadiviza abene igihugu bice bitera ingorane abashigikiye n'abatabishigikiye bose baguma ari abana b'Uburundi Uburundi bwa bubakeneye ugasanga rero igihambaye nuko bacasara bicara hamwe bakumviriza bakicara yo kugira abature inyishu y'ingenzi byo bintu bo bisezera kuko uko umwe wese yabibona cyangwa yabibona cyarateye imari bari bakavuga ngo ikiringo cya mbere ngo cyari kuba ngo yatowe n'abanyagihugu ngo ikiringo cyangwa atowe n'amashinga amateka birazane imvuru babitwara no ku masezerano yarusha bakavuga ati iyo amasezerano yarusha avuga ku mugabo w'ibyiza shingiro hari igihe yaba ari impari hamwe zibidiviza n'abahinga ugasanga abahinga bamwe babisiguye uku abandi babisiguye uku icyo rero ibaza yuko ahandi ari uko bacasura hamwe bakicara hamwe kuko yaba wabonye ku ikiringo cya gatatu kitabyanye mu mategeko wawe ubona ku ikiringo cya gatatu kijyanye n'amategeko kivuga ko bose n'abana b'Uburundi kandi Uburundi buzo kuma bubakenera nibicare hamwe rero ntaho bashirana batora inyishu ku ngorane nabo babashatse gutembagaza intwaro igihugu navuze ati kumbere cyari kivuga ati mwe mwashatse gusenya intwaro mugabo igihambaye nuko ucuvuga ati kubera iki ibyo bintu bigarutse nawe nawe umwe tugenda ukitora ukikubita agashaka avuga ati kubera iki izi ndyane zigarutse ubwo yamasezerano ikaja mu rugo jose ni ihenze ubwo jose nicyo gikuru umuntu agashyira umutima wo kwicisha bugufi nawe ufise inguvu ukoresha inguvu uri leta cyangwa urundi turakeneye kwicisha bugufi twese tukabona neza aho tuba twarashaye ku nyungu z'iki gihugu cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Pascal nawe arategereje kuri telefone. Pascal wiriwe?
Wiriwe neza.
Vuga cyane ikibazo cyawe.
Ni Habimana Pascal, ndi Kigali Nyamirambo.
Yego.
Nagira ngo mbaze ikibazo kimwe nange n'inama imwe.
Ye.
N'umunyarwanda njyewe.
Yego.
Ariko nabaye ndahera ku kibazo.
Yego.
Ese Abarundi bumva amasezerano yarusha n'ubundi ndabaza uwo mushinga ntahe sinzi ko nimba ari umushinga ntahe.
Ni umushinga ntahe n'ubundi.
Amavuriga ntabwo nzi kuvuga ikirundi neza.
Yee.
Bumva amasezerano yarusha n'ubundi yarabamariye iki ya mbere?
Yego.
Ubundi se ayo baba bashaka gusinya azabamarira iki? Noneho iki igitekerezo nabaha. Mu masezerano bazasinya ibintu by'amoko bagenda babisese kuko nibyo bizana imyiryane. Bagende babe umurundi umwe, babe bene gihugu, iby'abatwa n'abahutu n'abatutsi babivemo.
Yego.
Mbese uyu urebye mu Burundi usanga aricyo ariho ipfundo ry'ibibazo byabo rizingiye. Noneho urebye abo bita abashikiranganji n'abaminisitiri twebwe usanga babipfa cyane ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi ukigiyemo kandi wari umwanya w'umuhutu gutyo gutyo. Ese babaye Abarundi bagakorera Uburundi sibyo byabafasha nk'uko mu Rwanda natwe tumeze?
Yee, Pascal.
Ubu basinyisha amasezerano yo kubashyiramo amoko bamwamagane bagenda basinya amasezerano y'Abarundi apane y'amoko igihugu cyabo kizatekana.
Pascal, urakoze.
Murakoze nami.
Jean-Claude nawe arategereje. Jean-Claude wiriwe?
Mwiriwe, mwiriwe.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nagira mbaze umutumire nagenda mubaze ati adaciye hirya no hino nk'umuntu usoma amasezerano yarusha n'ibyirizwa shingiro yotubwira ibijyanye n'ikiringo cya gatatu nk'umuntu wasomye ibyirizwa shingiro cyarenza amategeko cyanke ikurikije ukuri ama nkagirana amazi kindi ati abashatse gutembagaza ubutegetsi bivanye na situation y'uko cyarimo bakoze amakosa cyangwa nayo bakoze abangira ndamubaze ati nibyizwa shingiro je nta ndyo ndanasoma naho ndu murundi ntaryo ndasoma ntaryo ndabona
kuki utararisoma Jean Claude we Jean Claude kuki utararisoba kandi ari ryawe
Yes, inzi niyo ribikwa nani njyo ndigera mbona numva ngo rirahari ngo rirahari ntajyo ndabona
ntabwo ryandikwa muri journal officiel
ajyo ndasoma
uzayigure journal officiel urisome komeza
kamaza kandi kabazo ati nibwirizwa shingiro
yee
wabarashyizemo itegeko rizohana umuntu uzorenga ku masezerano yarusha nibwirizwa shingiro icyo kintu wabaragishyizemo ati nk'umuntu akazorenga kwa ya mategeko dushinze azohanisha igihano kinini utubazo twanje twarutwo kandi bihanze Burundi ni byinshi n'ubukene ni n'umutekano muke byose nakajagara bwo imana niyo dukiza gusa
yee urakoze Jean Claude noneho duhamagare Jean Marie maze umutumire abasubirize hamwe Jean Marie wiriwe
iriwe neza
ikibazo cyawe
ngo Jessica kibazo nsabwo n'intererano jena gambwe ku bijanye n'ibi by'amasezerano ya Arusha
yego
Niko mbona bayaho nyanza ubwa mbere n'ubundi bagira ngo baseye kugirana. Kuko ntacyo nta kintu cy'inyungu mbona ariko barazana. Umuntu abaye ari mukuru ari nyakubahwa akaba niwe ahonyora amategeko. Bisigura ko n'umunyage umuto muto nawe cyaho nyora yahambi cyaya mugenga nawe akayahonyora kuko nta mateka bakihari.
Ye urakoze cyane Jean Marie. Foster uyu munyarwanda rero ati amasezerano yamariye cy'abarundi esa ndazabazanira iki ati kandi nimureke iby'amoko
amasezerano yarusha aragiza akamaro cyane mu Burundi yaragiza akamaro cyane niyo yatumye mu migambwa mwoka hurirayo ugasanga abantu barasangira ubutegetsi ugasanga mu nzego zose bahurirayo nayo yanatumye ikibazo cy'amoko mu Burundi kitakiboneka ubwa mbere kuba kwabico ingorane zagazeko iri kuraraba politisi yo muri za opposition ariko ubutegetsi abahegu urabona by'ago cy'amoko mu Burundi barakivuze barakibanaliza nabo kigitera ubwoba n'ubu ingorane mu Burundi ariko barazivuga ubwo nyine ntiwacabona mu ishingiro y'amoko no mu Burundi hagati mu gihugu abantu vraiment ntibakibona ibintu ubwo nyine ko bifatiye ku moko iyo ni ntambwe twarenganye nini cyane kandi nagira namubwire ubyabajije kirya kibazo no mu Burundi habaye igihe kera intwaro zavuga ngo iby'amoko nta kubivuga ariko burya basanze n'atabatabivuga biba biri mu bantu icyiza rero cya ngombwa nuko babivuga bikaba ibintu bisanzwe abantu bakabyemanga mbwa bakamenya ni bubahirizanya bagasangira iby'igihugu noneho rero bagahurira muri politiki basanga mu Burundi naho ndabwe nk'akarorero mu Burundi naho utsindira amatora y'abasenateri yose abasenateri naho uri umugambwe umwe utsindiye amatora y'abasenateri ku basenateri 34 babwiza kwa 17 b'abahutu na 17 b'abatutsi uko bigenza kose tegeza kubaza nuko urumva ibyumvikana ko tegeza kufisa moko yose rero mu mugambwe wawe kandi abantu bakwisanzura nibaza yuko n'ibyerekeye inzego z'umutekano harabaye mwakarusho hamusanga inzego z'umutekano kera byari bigoye mu gasanga ubavuga ko ari inzego z'umutekano nyine z'igihugu nibaza yuko harabaye akarusha muzani yarusha kanini cyane ahagaye kose Burundi bwari bufise kuko n'ingorane Burundi burimo cyane umuhizi hagaze ku mwuko zihagaze kuri politiki y'ivyani n'intwari ibereye n'ingene intwari itunganywa izo nabyo rero ku by'intwari ibereye ntibivuga ngo nukuri umucaka n'umututsi ni kamere k'umuntu ari biraje kenshi ni kamere k'umuntu umuntu arashobora kuba musangiye akatwara nabi arashobora kuba musangiye intara akatwara nabi iyo tuvuye tuti abari ku banyu bitunga igihugu canka bari ku barasesagura ubasanga mu moko yose urumva re iyo tuko turavuga iby'intwaro ibereye ni muri kamere k'umuntu uko kugira umuntu wese yibyo kwategeza guharanira neza igihugu mwese kere ibyo kwitwa ko ushobora gukumirwa kubera uri iki ikitakita no kubera iki ibyo nibyo rero amuzani yarusha ya JASA na yatunga ku buryo nawe kuba habaye demokarasi abantu bagatora atavuze bwa ati demokarasi reka abantu giye gutora aba muri aba mu bwoko bazokumirwa canke ntibazigera bashikira amabanga ya nani cyo gituma rero twovuga tuti ni nk'akarusho je no vaho kabaye kandi kigaragaza kibonekeza nubwo amasaha nazo yatumye ingorane z'urundi ukura zisoba utabona ko ubwo nyine zifatiye kumoko ico retwara kirenganye kandi ni kintu ciza cyane gusa nibagende basome bicaye hamwe kumbure hari abari ku butegetsi yasomye aho yasinywa bo bari mbwa bategeza kumenya yuko nabo ayo masezerano ari yatumye igihugu kishikaho kiri nabo nyine bakaza kugira ngo muri ajya matora yabaye mu 2025 yaramazane ya serikali ashirwa mu ngiro bijya byinzego zose bagiye bajamwo yaramasezerano ya serikali ashirwa mu ngiro murategeza kubitahura rero kuko ikintu gisinywa kikasinywa hagati y'abarundi uko abantu bazogana bakurikirana mu ntwaro ni kwa zope ndabayubaha kuko n'ibindi bihugu byose nagenda babwire yabye bihugu bya bikomeye maze gutera imbere bya Afrika ya Zaire Maurice na Zambi usanga mu gihe cy'amateka y'igihugu cyabo baragize igihe bakavuga bati twicare twubikare ingene iby'intwari tuzobigira ingene ariko ibyaro ingene tuzobana ingene tuzokumirana hanyuma duhereje cyaca ku by'intwaro ibereye muri rusange ya twese hamasha no kubyiterambere ugasanga ari igihugu rero kirashitse ku ntumbero nziza kuko burya n'iterambere n'intwari rero n'ibintu bikomeye cyane byaba bituma ibihugu bya Afurika bitera bisubira inyuma icya kabiri navuga ati reka navuga ati ati cyo muri kiringo cya kaje cyo ikindi ndakiwe ugambireho ibyo kuvuga ibyo kuvuga ngo bya bico kiringo just n'umuhinga w'ibwirizwa shingiro ariko uko abahinga bagiye barabidushikiriza uko natwe mashyirahamwe tuvuga tuduha ibyibwa abahinga twarabonetse yuko hari imigwi ibiri y'abarundi n'abantu bati ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ni igiciro mategeko abandi bakavuga ati igiciro mategeko kandi ibyo ni uburenganzira muri demokarasi kubibona uko ubona ko igiciro kidaciye mu mategeko ni uburenganzira ukibona ko igiciro mu mategeko nawe nyine umubare ingorane yaciye mu Burundi ni uko hacaho imishamirano igihugu cyakigira ingorane zikomeye za politiki ubu rero asigaye ati tuzivemo gute nicyo gikuru uko uvuze kigira ngo ndacema cyangwa ndacemera ntacyo biza nako kurumva igihugu kiri mu ngorane reka rero turabimwe tubikosora n'ibyo biganiro umva bivuga bitakumira bicare abantu bicare hamwe bakagira nicyo cyakunze navuze ko igihamba yari uko iyo kude abatse gusembagaza inwa ni ukuraba igitumizo kude tazoba zigira zigaruke bigatuma n'abari ku butegetsi bavuga ati mbega twoho ntitwokwiraba navuze ko ari ukwicisha bugufi n'uri ku butegetsi avuga ati twirabe natwe eske ubwo ntabwo twafashe ku buryo ibyo biganiro bisaba bitura inyishu ubu tugeze mu gutora inyishu ku kibazo cy'u Burundi kugira dusubire tugire intumbero nta yandi masaganirizo dufise niko je ndayibona nibyo biganiro rero bigira bidutume ya masezerano yarusha subira akagira akamaro
Faustin Jean-Claude yari yanabajije atese ati ibwirizwa shingiro nanjye nakwiyongereraho hari irindi tegeko riherekeza amasezerano yarusha rivuga yuko uzayahonyanga azahanwa
urumva nico gituma navuze ati hari ibintu by'amamekanizme y'amamekanizme no kwita mu kiuni ingene baraba ingene aya masezerano aja mu ngiro hariho n'ahantu bavuga ingene bazabara kuyinterpreta kugira abantu bagume bayumva kumwe bagume bumva akamaro kayo icyo nico cyabuze umengo twakwise guca twese dutangura kuyara kwe ibintu by'ibiringo byari bitabwiye kudushusha mugabo ayo masezerano ategeza kuba aza ararabwa kandi abantu bayagira verse bibuka ko ariyo umushinge w'amahoro mushingiye ko n'iryo bwizo shingiro ariho ryavuye kugira izo ngorane zose zizo ziraba batangura bazikinge zitaraba radiyo cyo kutwakiriza kwa twakingiye karaba mugabo nawe bashobora gucara bavuga ngo uzurengana kwa amasezerano ngo azohanwa gute kuko amasezerano ikintu abantu basezerana hanyuma noneho bagashyiraho ibiyashyira mu ngiro no kuyigisha kugira bumva akamaro kayo kandi harimo ibinyenyeri bijyana amasezerano yarusha byari byagiye mu ngiro kuko si byose bitagiye mu ngiro hari byagiye mu ngiro ndavuze bya nyine by'ingene ubutegetsi busangirwa ingene leta zijaho ingene amashinga amateka zijaho hari urumva hariho icyo cahaze rero nicyo bashagenda bakicara
na dijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare magambo wiriwe magambo arabuze dukomeze noneho kuri edi wiriwe uratangaza iki
bo jewe narinse ikibazo
yego
ngomba kubaza umutumire numvirije ingene avuze ku vyerekeye ico kiringo. Nagomba ndamubaza ibi bikurikira.
Yego.
Murabona ahanini izi ngorane buno Burundi burimo. Bamwe bagiye bavuga bati ikiringo ntigikurikije amategeko, abandi ati ikiringo gikurikije amategeko. Nagomba ndamubaze mu vyerekeye n'ibiriza shingiro. Nimba hariho aha, kuko aha mu Burundi turafise ingorane. Abantu ntidutore ibwirizwa shingiro ngo turisome na jewe ndimo. Rero nagomba ndamubaze avuge atomoye, nimba yoba abizi atubwire, atabizi naho dushobore kugira ngo tuzoje umuntu agire na efor avyironderere. Nimba hariho ahantu havuga ivyerekeye n'ibiringo, atubwire ati mwibwirizwa shingiro havuga uku n'uku n'uku, ku buryo n'uwafise amakenga avuga ati mwibwiriza shingiro bimeze ko nuko nuko. None ko areka avuga ngo ingorane ngo zikiri ngo tubanze tuzireke ngo tubanze kuja ngo kurondera inyishu z'ibihanze Burundi, kandi yibagiye ko no mwico kiringo.
Edi ntabwo yabivuze ibyo ngiye byuramubeshye, ahubwo yavuze impande ebyiri zitabyumvaho kimwe.
Oya mumbabarire, sindiko ndamubeshera. Nimba ni numvise nabi reka ntaco mpindure. Je ikintu ushaka mvuze mu ijambo rimwe. Nimba hariho ahantu mwibwirizwa shingiro havuga hati ku vyerekeye n'ibiringo umukuru w'igihugu atwara bimeze ku nuku nuku, n'ingene atogwa bimeze ku nuku nuku, yewe inyishu yari nk'iyo ayitange neza. Ego azobakoze.
Edi urakoze nawe.
Ego murakoze nawe.
Noneho duhamagare Leopold umushyitsi abasubirize rimwe, tugana no ku musozo nduzi iminota iri migenda. Leopold wiriwe?
Wiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Yesu nkibazo je nagomba mvuge uko amasezerano yarusha ubwayo ameze neza cyane. Ahubwo ibyirizwa shingiro byayavuyemo n'icyo usanga ingingo zimwe zimwe zivuguruzanya. Ni nacyo gituma ubona ibi byabaye bavuga bya manda, usanga aya mategeko arimo ibizwa shingiro ryavuye mu masezerano yarusha ari ryo usanga amabwizwa yayo ubwayo atameze neza. Ngira ngo abace barigira bagombye kwiyorohereza bibaza yuko bizobagirira akamaro. Nico gituma amasezerano yarusha yaragiriye akamaro Abarundi. Nubu baraja mu ngiro, urabona baravuze 50 ku 50 y'abasoda, 40 na 60 ubwoko buserwa muri leta n'umuzindi nzego, ibyo biraja mu ngiro. Mugaba aho ahari ngorane n'iryo bwirizwa shingiro ryavuye muri amasezerano, harimo ingingo zimwe zimwe zagiye ziravuguruzanya. Nibyo rero bise ngo amareserve yagenwe, nta bwirizwa shingiro ishobora kujyamo ikintu bita reserve. Niyo muri Etazini ibyizwa shingiro ryabo nta amareserve arimwo. Igihe rero ibyizwa shingiro giremwo amareserve, bazomenye yuko ibyizwa shingiro ari ryo rikwiye kunonosorwa neza. Ariko amasezerano yarusha ni amasezerano meza cyane kandi agiriye akamaro igihugu. Murakoze.
Urakoze Leopold. Faustin.
Ego.
Uyu Edi hari n'abandi babigarutseho ibi bintu bya kudeta n'ikiringo bakunze kubigarukaho cyane, ariko noneho uyu Edi ati nge ntabwo narisomye ati ariko tomora ibyerekeranye n'ikiringo.
Rero icyo kibazo ndakiguma ndacishu mwibwirizwa shingiro iyo deba yarabaye kandi abantu barumvise kuyagira abantu basigura ibyiza shingiro bavuga yuko ibiringo bibiri umukuru yugwatorwa n'abanyagihugu ibiringo bibiri bacavuga ati mugabo exceptionnaire kudasanzwe ikiringo cya mbere ngo atorwa n'amashinga amateka. Abashaka kuva kuri ikiringo ngo gishemewe n'amategeko bacavuga ati icyo kiringo cya mbere ntikirimwo, abandi nabo bakavuga ati icyo kiringo cya mbere kiri muri ibyo bibiri. Twe mu mashyirahamwe yo ngaha muri icyo gihe ari debat demokratike nazo twarashyizeho abahinga babitwigira bakatwereka twebwe uko twaba bakatwereka yuko muri ibyo biringo bibiri icyo cya mbere cy'inamashinga amateka kirimwo, niko twe twabibona. Mugabo wumva byateye impari mu gihugu, none igihugu kigeze uno munsi ucugira iki? None si ibiganiro? None ibiganiro bizohuza abandi, bihuza abantu babiri bashamiranye bashamiranye ko umwe abibona uko undi akabibona uko. Sinumva barashamiranye kandi ntaho bashirana, ubu bajya mu biganiro kugira n'icyo kibazo bagitorera inyishu baciye ati cogenda gute kukigira gute. urumva rero muri demokrasi ukubona iki cyane kubona kuriya nibihagize urashobora kukibona uku uko ndabivuze ukakibona uku ubundi akakibona ukundi akibonye ukundi rero none bica bigenda gute mutegeza kwicara mu kamati mukabikura mu nzira je nwaza kwicara ico gikuru kuko kubyishimira utagishikira ubunyi naho byashikanye igihugu urabona igihugu caguriye kuja mu ntaba reto zokwama gutya abantu bagwa bahanganye ngo abashyigikirigwe n'abatagishyigikiye baca baca hamwe nibyo rero umva ariko baratuma ko yarusha basubire bicari nimba ribere ryayaze kubera abana b'igihugu babirabe basubire hamwe avuga ati impumbero nshasha mugira mufate ni mugabe kugira icyumviro muri debati je mbona kwiki nk'uko nabivuze yuko nimba ari icyo cyo cya mbere cyane kari bibiri ubundi akavuga ati hibandwe icyo ni kirimwo iyo ni debati isanzwe demokratike kandi afite uburenganzira bwo kunabibona gutyo n'igisaga ni byamaze gutera imari mu gihugu abantu baca baja hamwe bakabikura mu nzira kandi nibaza yuko ari iyo nzira abarundi bariko barafatanye ne n'ibyo biganiro bagenda bakagira ibyo nabyo byo kugira byo ku iwumva ngo abashatse gutembagaza intuze
inkanavuze
ibyo bihera umva leta ihari ikavuga ati ko ikurikije inzego zayo mu kugira ibone ko ari abanyamakosa hariyo iyindi vore y'ibiganiro nayo itegeza kutwereka ati kubera ikayo makureta abandanya aba kandi nicyo gikuru ivyo rero byavuzwe habaye mu biganiro ugasanga ndamubwiye uwo Edi nimba ari Edi na kera yarumvise ibiganiro byabaye imfungwa za politike zikari kugwa ivyo nabizi yuko kuri ibiganiro bicari kuri Buyoya no kuri abagwana wasanga hari abantu bafunzwe bagirizwa ibi nibi mu nyuma ibiganiro bikavuga ati ibambe were no kudusubiye ati izi nifungwa za politike zire kure bitangwe bishashe ibyo ibiganiro nuko leta iri ku butegetsi rafite inge nibo nibindi kabikurikiza kubera ibikoresha inzego nyene zayo kuri ari zitwara mu ibiganiro bigiye bicara bagasesanura urazi ko no mu gutahari abarunse ico bita amnesty provisoire kubera iki vyaba bakavuga bati kugira amahoro aboneke hari abantu baronka amnesty provisoire kugira ivyo bintu vy'inkuzeyi kubera ubutumwa n'ukunuku reka turaye kugira amahoro aboneke ivyo ni ibintu vyinshi biva mu biganiro reka tubireke rero mu mediateur naza bari mu biganiro ivyo tuje faso igihugu cy'u Burundi gishaka amahoro nibaza ko ivyo bikuru kandi twese twifuza.
Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parsem ishirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Turi kuganira ku bitagenze neza mu masezerano ya Arusha ku buryo ubu ngo Abarundi basubiye mu biganiro. Faustin, iki kiganiro tucyanzura hari ibintu bibiri. Icya mbere, amasezerano ya Arusha yatumye amoko muyarenga wabivuze, ariko haracyari indya neza politiki, n'ukuvuga ko nibibanza mu ntwaro bishobora kuba biteye ikibazo. Ikindi cya kabiri ni mekanisme de suivi, ingene uburyo ishyirwa mu ngiro z'amasezerano mbese byakurikizwa, abantu bakagenda bareba bati tugeza mu magambo make ni ibyo ngibyo byapfuye muri aya masezerano.
Izo niro nyene mekanisme de suivi no kugira abantu bayigishwe bayumve kuje nubiye kurangura amabanga avuga ati ndafisi chonsonera ndafisi churuwanda ndafisi chongize guti ico abarundi basezeranye. Hari izindi za politiki nazo ziriko zirafatira no kurwara ibiri kumwe nigeze kubivuga n'abantu bose zana bagasangira ibyintwaro arahuta batutsa abanyengoza abanyagitega abanyambururi n'abahehe izo byose ariho ico bita intwaro ibereye ingene basozera amategeko ibintu by'ubutungane bikora byose birafite ukuntu bera bigasubira kuzana ingorane za politiki mu gihe bitagiye birakurikizwa. Uko cyo ndenganijwe rwe nakoranga urenganijwe n'uwo muvahamwe cyane n'umusangi ngo ukurenganije wese urakurenganije uguhohoteye. Urumva rero n'ibyo byose n'ibintu byo kugira uko ayo masezerano turetse ibyo byo kugabana ubutegetsi arafise n'ibyo by'intwari ibereye namwe ndabivuga hirya hejuru mu cyo bita inkingi zitatu, inkingi ya stabilite politiki n'inkingi y'intwari ibereye n'inkingi yerekeye ibyo iterambere.
Hanyuma indi ngorane ya gatatu bazamuye abanyagihugu ni ingorane yo kutubahiriza amategeko, nayo murayishimangiye.
Iyi ngorane nabivuga yuko gushyira mu ngiro Abarundi ibintu cyane cyane biba byanditse mu bitabo, iyo ngorane irahari. Twaba turiko turasemerera kuko tuzayibona amasezerano ya Arusha n'ibindi bitabo tuguma twandika twerekana ati intumbero iba nziza, mugasanga kubishyira mu ngiro hejuru twaravuze tuti hari kitabigeze gutegura cha visio verisenye nico nyine kitashivu ngo twifuza iyo visio ngo twifuza Burundi bw'amahoro ati tekanye bugiziki bagashaka bagashira ngo ngintwari bere bari leadership gusangira ubutegetsi bwo twose bakabivuga muri ico gitabo gasanga nta muntu azinyi bintu uri batene ko canditswe kiko kidufashiki na kukanuri ko gukosora kuko nariko ndavuga na Burundi tutufise mutwa
ubwo bikagendana no kubyigisha nk'uko mwabivuze muri civisme
mu kubyigisha ego neza bakabyigisha nibaza yuko no muri ivyo biganire ubwo gena bakavuga ati reka twicare twihintumbero hanyuma igihugu cy'uburundi gisubire gifate intumbero cyane cyane gisubire kibi igihugu cyifashe mu byiterambere n'ibindi.
Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parsem ndabashimiye cyane rwose umwanya mwaduhaye.
Murakoze cyane
inshuti z'ijwi rya Amerika mwese uko mungana namwe ndabashimiye cyane abo tutashoboye guha umwanya muratubabarira nakagaruka namwe abagize uruhare muri iki kiganiro Imana mwese mbese muri make ikomeze ibafashe mukanya radio ijwi rya Amerika irakomeza ibiganiro byayo n'amakuru mukanya.